nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kane inegerekezo rya kane nyine mukakaro n'umwaka w'ibiri na mirongo ine na kane nshuti namwe mwacumye gukurikira Radio Inzamba Agateka Kawe n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye nkaba ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru duhera ku nkuru ziyageze. Kwishure shingiro rya Murambi ni muri komine Kibago y'intara ya Makamba havugwa umwigisha yahaye ikibazo umunyeshure asanzwe yigisha mu mwaka w'indwi mu ntumbero yo kumushurashuza abarezi bo kuri iryo shure basaba ko umwigisha Jerome Ndayihimbaze yoshengezwa imbere y'ubutungane. Urabaje kubona Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure Lycée Christ wajya ku mushasha yarejejwe n'ubutungane bwa sentare isura imanza ya Gitega hanyuma ntacyo ari kugwa ubwo nyine nibimenyeshwa na Jean Claude Ntiburumunsi ajuri igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Urukristu ryishinze kurwanya isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu avuga ko ibyo bihishusho mbi ubutungane bw'u Burundi asaba abarongoye inzego z'ubutungane kubahiriza ingingo ziba zafashwe n'amasentare. Nerwe ko senese ruje ucungera ibingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi kuva kuri uno munsi wa kane ruramutse mu person Esperance Ndayizeye yahoze ari umumenyesha makuru kuri radio na televiziyo y'igihugu akaba yatowe n'abagize ubwo rwego kuri uno wa kane akaba yamenyesheje ko azoshira imbere ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha makuru wa ruguca ku mayange mukanyiza se ni donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutano ngira ndabahikaze munano makuru duhera mu gisata cindero muri komine Kibago y'intara ya Makamba ni hariya mu buragane mu manuko bw'u Burundi havuga umwigisha wo kwijure shingiro rya Murambi yahaye ikibazo cyo cegwa yigisha umwigeme yiga mu mwaka w'indwi ibyo umwigisha yakoze azo ku izina rya Jerome Ndayihimbaze ngo akaba yabikoze mu ntumbero yo gushaka gushurashuza umwana. Abarezi bo kuri iryo shure basaba ko umwigisha Jerome Ndayihimbaze ashengezwa imbere y'ubutungane hanyuma aganirwa ikosa yakoze mu gihe iryo mwagira kuko ngo bimaze kwibonekeza ko muri iyo ntara hari abakora amakosa nk'ayo ntibahanwe. Jean-Marie Ndabashinzwe.
Abigisha abanyeshuri hamwe n'ababyeyi barereye ku ishuri shingiro rya Murambi mu buyobozi bw'indero bwa komine Kibago bavuga ko amatohoza yakozwe basanze umwigisha Jerome Ndayihimbaze yarahaye koko ikibazo cy'icigwa cya siyansi et tekinoloji umwana w'umwigeme mu mwaka w'indwi wo kuri iryo shure shingiro. Bavuga ko umwana yiyemereye ko uwo mwigisha yamuhaye ikibazo amusaba yuko bojyamana ariko uwo mwigeme akavuga ko batari bwajyamane koko bari basezeranye yuko bazojyamana amaze gutora icyo kibazo. Ibyo bamwe bavuga ko uwo mwana yoba yarashurashujwe ahubwo ariko arabihakana ndetse ko rishobora kuba bitari n'irya mbere. Naho ubuyobozi bw'indero muri komine Kibago bwafashe ingingo yo gufuta icyo kibazo hagakogwa ikindi bamwe mu bigisha abaregwa hamwe n'ababyeyi bavuga ko ibyo bidakwiye ahubwo yohagarikwa akabazwa ayo makosa yakoze na rijya muri ubwo buyobozi bw'indero bwa komine Kibago ibyo byama byibonekeje buri mwaka. Bamwe mu barongoye indero ngaho muri komine Kibago bemeza ko ibyo byabaye ikibazo kirasubirwamo kandi ko amatohoza kibandanya kugira ngo ahanwe ariko bakavuga ko kugeza ubu uwo mwigisha batazi ahageze kuko yaciye atakazi. Bamwe mu bigisha bavuga ko Jerome Ndayihimbaze ataho yaroye ahubwo atariko arakurikiranwa kuko bizwi neza ko ari ku mugwa mukuru wa komine Mabanda ashobora kuba ariko afashwa na bamwe bategetsi kugira ngo ntahanwe. Tumenyeshe ko muri iyo komine ya Kibago ibibazo by'abigisha mbere n'abayobozi b'amashuri bashurashuza abana byama byavuzwe uko umwaka utashe abigisha batari bake bakaba bamaze guta akazi bagirizwa gutanga ibibazo no gushurashuza abana. umuyobozi w'ishure shingiro rya Mbizi ryo muri iyo komine nyene wakaba amaze umwaka apfunzwe inyuma yo gutera inda abana batatu babigeme bo mu mwaka ya gatanu na gatandatu hari mu mwaka w'ishure uheze.
Jamari ndabashinze harakenuye naho mu gisata cy'ubutungane Emilienne Siwomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure ryisumbuye Elise Christe wajye kumushasha ni mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike n'ubu aracari mu mvuto kandi sentare yamwambitse zera ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Ni nyuma y'amezi 18 yaramaze apfunzwe yagezwe kuba yadumye urutoke ku bushurashuzi ku bana babigeme bikogwa n'umuyobozi w'ishure Padiri Laurent Ntakirutimana. Ishirahamwe rukizu ryishinze kugwanya isinzikarizwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi risigura ko Emilienne Siwomana yarakwiye guca ari kugubwo nyene sentare ihejeje kumweza. Iryo shirahamwe riranegura ingendo y'abategetsi bo mu butungane baba bagumije mu bunyorora abantu babejejwe n'ubutungane canke bararangije iminsi yabo baciwe n'ubutungane yo gupfungwa. Uko ngo n'uguhonyanga amategeko dutega amatwi umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'ubutungane mu ishirahamwe Rukristu rije kugwanya isinzikarizwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi.
Akati Burundi iranezezwe cyane nuko ubutungane bwikubisa gashi bukeza umupfasoni Emilienne ku byaha yari yageretswe ko kandi yari mu ntumbero yo gufasha kugira ngo indero y'abana mu gihugu ibandanye igenda neza no kuvuga inkozi z'ikibi zononera indero mu konona abana zisanzwe zari zitegerezwa gukingira. Muri uwo mwanya nyene dusaba ko iyo ngingo y'ubutungane yocija mu ngiro nk'uko amategeko abitegekanya ko yejejwe n'ubutungane nta kindi cyakurikira atari kumurekura kidegembya. Kambere ino ngingo ni ingingo ifashwe na sentare y'iyungururizo no kuvuga yuko ta sentare mu bisanzwe zo kusubira kwiga imwido nido kiretse ubwo rubanza rubanje gucishwa muri gasamburamanza rugasamburwa. Ibyo navyo byo gucisha urubanza muri gasamburamanza kambere n'ibyo kunguruza ntivyategerezwa guhagarika ko ingingo ubutungane bwafashe ija mu ngiro ubunyene twisunze igitabo kigenga uko imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwe code de procedure penale mu ngingo y'amajanabiri na 60. Twagomba mbere tugira ko dusabe ubutungane yuko gwoca gusubira bukarikura kandi n'abandi benshi bibejejwe n'ubutungane canke bahereje imanza zabo ariko bakaguma bapfunzwe. Ubutungane bwerekane yuko budakoreshwa n'abantu b'inkozi z'ikibi baba bashaka gukorera ikibi abandi mu kubagumiza mu mabohero kandi bazi neza yuko ata dosiye n'imwe hari ibapfunze kiretse ubwo bukozi bw'ikibi no gushaka kwihora bitwaje ibintu bya politike. Aha kandi twagomba gusaba ko ubutungane bwoza burarikanura kugira ngo ntibubandanye bukoreshwa n'abantu b'inkozi z'ikibi ahuko ari bo bafatwa bagahanwa ku bibi baba ariko baragirizwa canke ubushatse kuberekana abari karavuga ariko amatohoza agatahindukira akaza agafata uriko aragerageza gukingira abanyagihugu. Turasabye rero ko ubutungane bwo kubita gashi bukareka kuba bukoreshwa bugakora icyo bwagenewe.
Inzamba
Esperance Ndayizeye ni mu gisata cyo kumenyesha amakuru yatowe kuri uno munsi wa kane mu kibanza cyo kurongora urwego SNS rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi. Mu byo yiyemeje harimo gukingira agateka k'abamenyesha makuru no kubahiriza ubwigenge bw'umwuga wabo wa minsi yose. Esperance Ndayizeye akaba yivuze ko urwego SNS rutazigera rusubirira ubutungane akavuga ko abari intwaro nabo bakwiye gutahura ko abamenyesha makuru bafise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu tumutege yombi.
Murazo mugafuta usange kuko na ukoze mu minsi tari mike rero ndifuza kwimuga ugomara umwuga witeka. Akindi nokongera ko nuko muri yo ntumbero nyene kugira ngo dufashanye n'abamenyesha makuru ndifuza ko mu rwego SNS twoje imbere abamenyesha makuru kugira ngo dufashanye. Abamenyesha makuru nabo bagira ico baterereye bavuga yuko mu bisanze ikijanye no gukingira abamenyesha makuru gisanze kiri mu itegeko rigenga urwego SNS kuvuga ko umumenyesha makuru ariko akora akazi asanzwe ajejwe arakeneye gukingirwa kugira ngo ashobore gukora mu bwisanzure bwiwe. Mumenyesha makuru ariko akora akazi ajejwe, arakeneye kubahiriza amategeko y'igihugu kugira ngo ntihagire uwo yinjirira, nkuko nawe nyene bisaba ko yoroherezwa ariko arondera inkuru kugira ngo ashobore kuyironka, hanyuma muri icyo gihe ariko arayikora akayikora yisunze amategeko. Rero novugane kubijanye n'ibishikira abamenyesha makuru, hariho uruhara rwa CNC, hakabaho n'uruhara rw'ubutungane. Ubwo CNC ruzokurikiranira hasi ingene izo manza zijanye n'abamenyesha makuru ziri kugiragenda, na cyane cyane ko barose uburenganzira kuba baburanira, cyane cyane yuko izo manza zabo zonyaruka, ariko urwego CNC ntiruzosubirira ubutungane. Ubutungane buzokora igikorwa, hanyuma urwego CNC ruzokora igikorwa cyo gukurikiranira hafi kugira ngo izo manza z'abamenyesha makuru zigende neza. Ariko rero no guhamagarira n'abajeje intwara kubutabura yuko umumenyesha makuru afite uruhara ntangere mu bijyanye no guteza imbere igihugu cy'amibarutse.
Tubamenyeshe ko Esperance Ndayizeye asubiriye Vertine Nahimana mu burongozi bwa CNC. Imbere yo gusozera no makuru, tuje mu gisata kijanye no kunywanisha abarundi no kurekuranira aho kigicitiriwe amahoro no kurekuranira cuguru ucese ku munsi wa kabiri n'inama y'abepiskopi katolika bu Burundi. Ico kigo kikaba cubatswe ikiriri ni muri zone Erohero ku mutumba bavugizo mu gisagara ca Bujumbura. Musenyeri Bonavantura Nahimana arongoye iyo nama y'abepiskopi avuga ko ico kigo kije gusahiriza mu bikorwa co kuvavanura n'injyane zaranze kahise ku Burundi. Kurikira Musenyeri Bonaventura Nahimana.
Amamo namamu ko yindyane zashikiye Burundi mu myaka iheze agatima kamacakubiri, akarenganyo, ugukumirana n'ukwigungirako zirahava zirarabe ingene twovavanura nako kahise n'izo ngeso mbi mu guhinduka. Twacise ikigo cyo kurekuriranira namahoro.
Nino nga hanyene duche dusozerera hano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mariko muyatega yompi. Nshimiye na bagenzi mwese ku ruhara yagize kugira ngo aya makuru aboneke nkuko muyumvise. Pomfisi Niyongere nayo ndabashikiriza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Ntinagahwana.